Tashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mu Rwanda naho tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Ikaze mu makuru twafitiye kuri uno mugoroba. Mu gihugu cy'u Rwanda, Sentare Nkuru yanse guha Victoire Ingabire uburenganzira bwo kuba yakwiyamamaza amatora ya president yo mu kwezi kw'indwi.
Nu buryo bwo gutsindagira umuntu kugira ngo barebe ko yarecya urugamba ariho ariko urugamba ndiho narabivuze n'umugabo wangira abizi kuko na mbere uko nza twari twabyumvikana ngo ngavuga icobora guhura n'ibikomeye bishobora gutuma tutongera guhura vuba ruzarangira twubatse igihugu kigendera ku mategeko.
Uyu ni Madame Victoire Ingabire atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Madame Ingabire atwara umugambwe d'Alpha umurinzi, uwo mugambwe ntiwemewe mategeko y'u Rwanda. Mu Burundi abakinyi ba ekipe ya Dinamo bazotahuka ejo ni nyuma yo gucira hagati mikino ya bala kubera kwanka kwambara Visit Rwanda. Kenya yigije inyuma umugambi wayo kurungika abapolisi muri Haiti. Muri Amerika, President Joe Biden na Donald Trump yahoze ari president w'ikigihugu bujuje ibitigiri vy'intumwa zo kubimika nk'abakandida y'imigambwe yabo mu matora y'umukuru w'igihugu. Ido ni doyano makuru yose ni mukanyi sase musangwe ikaze kandi namwiriwe. Reka makuru yacu tuyahere muri Mozambique. Abantu bagera kuri bane bahitanywe n'igihuhusi citwa Filipo. Ico gihuhusi cageramiye intara ya Inambane iri mu bumanuko bwa Mozambique, kikaba cakomerekeje umuntu umwe. Fidel Niyongabo aratubwira ibindi.
Ico gihuhusi carasambuye amashure n'inzu abanyagihugu babamwo mu bice ingenzi zigendera vya Tofu na Bara vyegereye ibahari Indien. Imikuba y'amazi yarasambuye ubwato butari buke mu bice bimwe bimwe amabarabara ntarengana. Abategetsi bo mu bice ico gihuhusi caciyemwo batangaje ko cageramiye umuyaga nkuba n'uburyo bwo guhanahana makuru. Igihuhusi Filipo kibandanya gusinzikaza intara ya Inambane ni mu gihe imvura iri mu imiyaga ikomeye ibandanya kugwa muri iyo ntara. Ingaruka z'igihuhusi Filipo zizaziriko ziribonekeza ku mugwa mukuru wa Mozambique Maputo hamwe no mu bice biri mu micungararo yawe.
Fidel Niyongabo rakoze, tuve ngaho muri Mozambique tuja muri Kenya aho ico gihugu cegeje inyuma umugambi wo kurungika abapolisi bacu baja gufasha Haiti kugarukana amahoro n'umutekano. Thomas Kamirindi arabandanya.
Itariki ya mbere y'uku kwezi President William Ruto wa Kenya na Minisitiri w'Intebe wa Haiti Ariel Henry bashyize umukono i Nairobi ku masezerano yemerera Kenya kohereza abapolisi igihumbi muri Haiti kuyobora umutwe mpuzamahanga umuryango w'abibumbye uzashyirayo. Henri yabaye atarasubira i Port-au-Prince, umurwa mukuru we. Imitwe yitwara gisirikare ibayigaruriye igihugu, ifata ibibuga by'indege mpuzamahanga bikuru bikuru, ibigo bya polisi na gereza nkuru, bareka abafungwa barenga 400 baritorokera. Iyo mitwe yavuze kandi ko Henri agomba kwegura. Kwa kabiri, Henri utaratahuka kugeza ubu ari muri Puerto Rico yatangaje ko yeguye koko. Nibyo byatumye Kenya ifata icyemezo ivuga ko nta rwego rw'ubutegetsi ruri muri Haiti rwabakira. Leta Zunze Ubumwe za Amerika isanga nta mpamvu Kenya yatinze umugambi wayo wo kohereza abapolisi muri Haiti. Itangaza ko yizeye ko bazagenda vuba vuba Haiti ikimara kubona ubuyobozi bw'inzibacyuho. Niyo izatanga imari nini ku ntumwa za Loni zizajya muri Haiti. Yiyemeje gushyiramo amadolari $300,000. Ibindi bihugu byo biragenda biteta ibirenge. Loni ivuga ko bimaze kuyigezaho amadolari hafi $11,000,000 yonyine gusa.
Ijwi rya Amerika turabandanye n'amakuru tubafitiye. Aha muri Amerika, President Joe Biden na Donald Trump yasubiriye baraye bujuje ibitigiri vy'intumwa so kubimika nk'abakandida b'imigambwe yabo. Umwe n'umurepublikane, uwundi n'umudemokrate ni mu matora y'umukuru w'igihugu azoba mu kwa 11 kuno mwaka. Thomas Kamirindi.
Amatora y'amajonjora imbere mu mashyaka y'abademokrate n'abarepublikani yatangiye mu kwezi kwa kabiri aracyakomeza kugera mu kwa gatandatu gutaha. Ariko kandida Biden wo mu bademokrate na Trump wo mu barepublikani bakuyemo abandi bose basigayemo bonyine gusa bombi batsinze n'amajonjora yo mu ijoro ryo kwa kabiri yabaye muri leta za Hawaii, Georgia, Mississippi na Washington byatumye Biden arenza umubare w'intumwa 1968 yari akeneye na Trump arenza 2215 bangombwa. Amajonjora narangira amashyaka yombi azakoranya intumwa zabo mu nama kaminuza bita convention mu Cyongereza zizimika ku mugaragaro abakandida bombi. Abarepublikani bazakoresha iyabo mu kwa karindwi naho abademokrat bazayitumiza mu kwa munani. Biden na Trump bongeye guhatana mu matora nko mu 2020. N'ubwa mbere mu myaka 70 abakandida babiri bahuriye mu matora y'umukuru w'igihugu inshuro ebyiri zikurikiranyije.
Thomas Kamirindi, urakoze. Israel nayo yishe umurwanyi w'umurwa wa Hamas muri Liban. Fide Nyongabo aragarutse.
Ibinyamakuru vya leta ya Liban vyatangaje ko abishwe bava mu ikambi yahitwa Rashidiye bivuga ko umugwi Hamas ukoreramwo cane. Igisirikare cya Israel kuri uyu wa gatatu cyatangaje kandi ko cyakoze ibitero by'indege z'ingwano mu gisagara cya Khan Yunis kiri mu bumanuko bw'igihugu. Cyavuze kandi ko inteko zacu zigwanira ku butaka zakoze ibitero mu gice cyo hagati mu ntara ya Gaza. Ni mu gihe Israel iriko igerageza kuzimanganya umugwi Hamas. Inteko za Israel mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri zarishe Abanyapalestina babiri mu mihana yahitwa Al-Jib hafi y'igisagara cya Yeruzalemu. Ni nyuma yuko igipolisi cya Israel gitangaje ko umugwi w'Abanyapalestina batanu bari kubatera amabombe ku ibarabara rikuru. Inteko za Israel zarishe umuhungu w'imyaka 12 mu guhangana kwabereye mu ikambi y'impunzi iri ku nkengera z'igisagara cya Yeruzalemu.
Barakoze bagenzi bacu Fidel Nyongabo hamwe na Thomas Kamili ndikura no makuru baduteguriye bakaba baheje kudushikiriza yo mwumvise n'ayandi mushaka kongera kuyumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Amakuru yacu tuyahera mu butungane bw'u Rwanda. Muri ico gihugu sentare nkuru yanse guha uburenganzira Madame Victoire Ingabire bwo kwiyamamaza amatora ya president. Victoire Ingabire atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda yabwiye amenyeshamakuru barimwo Assumpta Kaboyi ko ingingo ya sentare nkuru y'u Rwanda yerekana ko u Rwanda ari igihugu kitagendera ku mategeko. Assumpta Kaboyi:
iyo mvuze ko tutari twubaka igihugu kigendera ku mategeko niba imba mvuga kuko niba hari itegeko nshinga dufite niryo tegeko rifite ayandi yose niryo ryakagombye kubahirizwa. Kuba rero ritubahirijwe rero ni iki? Ni ikimenyetso kigaragaza nyine ko tugifite urugendo rurerure kandi urwo rugendo ndacyarurimo igihe cyose ngihumeka.
Madame Ingabire Victoire yavuze aya magambo agisohoka mu rukiko rukuru rwanze kumuhanaguraho ubusembwa. Ukwezi kwa kabiri k'uyu mwaka nibwo Ingabire Victoire yari yasabye urukiko ko yahabwa ihanagura ubusembwa nyuma y'imyaka 5 yaramaze ahawe imbabazi n'umukuru w'igihugu. Mwiburanisha ryo ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka, Ingabire yari yagaragarije urukiko ko impamvu yarwiyambaje ari uko yubahirije ibyo yasabwaga byose nyuma yo kurekurwa ku mbabazi z'umukuru w'igihugu. Yavuze ko impamvu ashingira abasaba guhanagurwaho ubusembwa ari uko imyaka 5 iteganywa n'amategeko yarangiye kandi impanuro yahawe n'ubuyobozi bw'urwego rw'igihugu rushinzwe igorora RCS yazubahirije. Gusa ubushinjacyaha ntibwemeranijwe na Ingabire kuko ubwo bwatangazaga ko Ingabire adakwiye guhabwa ihanagurwa busembwa kuko nyuma yo gufungurwa hari ibyo yategekwaga n'iteka rya Perezida wa Repubulika ryamuhaye imbabazi atubahirije ibyo yasabwaga. Burimo kwitaba urwego rw'ubushinjacyaha buri kwezi. Ubushinjacyaha kandi bwanagaragazaga ko Ingabire yakomeje kwifata nk'umuyobozi w'ishyaka FDU Inkingi n'ishyaka Darifa Umurinzi kandi yose ari amashyaka ataremerwa n'amategeko y'igihugu bityo ko adakwiye guhabwa ihanagurwa busembwa. Mu gufata umwanzuro warwo kuri wa gatatu, urukiko rwategetse ko adakwiye guhabwa ihanagurwa busembwa ahubwo rwavuze ko agomba kubanza kwikiranwa n'ibyo asabwe n'iteka rya Perezida mbere yo gusaba ihanagurwa busembwa. Ukurikije ibyo urukiko rwatangaje mu isomwa ry'urubanza ko Ingabire akwiye kubanza kubahiriza ibyo yasabwaga bikubiye mu iteka rya Perezida wa Repubulika ryamuhaye imbabazi mu mwaka w'2018, aho urukiko rwasobanuye ko iteka rivuga ko Ingabire agomba kubahiriza ibyo yategetswe muri iryo teka birimo kujya yitaba ubushinjacyaha mu gihe cy'ukwezi kugeza igihe yarasigaje igifungo kirangiye. Ni ukuvuga ko Ingabire azaba arangije ibyo yasabwa n'iteka rya Perezida umwaka utaha wa 2025, ari nabwo igihano cye yari kuba kirangiye iyo aguma muri gereza. Wongeyeho imyaka 5 kugira ngo uwarangije igihano cyangwa se uwahawe imbabazi abe yasaba ihanagurwa busembwa, usanga Ingabire yazongera gusaba gukurirwaho ubusembwa mu mwaka 2030. Icyemezo cy'urukiko cyababaje Ingabire cyane, ariko atangaza ko adacitse intege.
Kuba ubutabera bw'igihugu cyacu budashobora kwigenga ni ibimba mvuga, kuko ntabwo ushobora kumva ukuntu ababuranyi bombi bemeranywa ku kintu ari ubushinjacyaha, ari nange urega tukabyemeranywaho ko imyaka 5 ishize, ariko urukiko rwo rukavuga ngo ntabwo imyaka 5 ishize. Ntabwo bishoboka. Ntabwo nemeranywa n'ibyo umucamanza avuze. Kuba avuze ngo kuba hari iteka rya Perezida wa Repubulika akaba rijya hejuru y'itegeko, kandi urebye mu itegeko nshinga ingingo ya 45, ubusumbane bw'amategeko n'iteka biratandukanye. Rero bigaragaza nyine ko urugamba niho rufite ishingiro. Iyo mvuze ko tutari twubaka igihugu kigendera ku mategeko, niba imba mvuga, ntabwo nshobora guceceka, kuko icyo ndimo ni ikihese, ni iki cyo kugira ngo twubake igihugu kigendera ku mategeko.
Ingabire yari yasabwe guhanagurwaho ubusembwa ngo azabashe kwitabira amatora y'umukuru w'igihugu ndetse n'ay'abadepite ategerejwe muri uku kwezi kwa 7 uyu mwaka. Kuri ibi hiyongeraho kuba yanabasha no gusohoka mu Rwanda.
Bamaze imyaka 14 ntabona umugabo wanjye arwaye, nkaba naranditse nsaba ngo njye kumusura bakabinyima, nk'ubu ntari nizeye ko bajya kumvuga uburenganzira bakabinyima. Tekereza ni uburyo bwo gukomeza gutsindagira umuntu kugira ngo barebe ko yarecya urugamba ariho, ariko urugamba ndiho. Narabivuze n'umugabo wanjye arabizi, kuko na mbere ko nza twari twabyumvikana mvuga nshobora guhura n'ibikomeye bishobora gutuma tutongera guhura vuba. Ruzarangira twubatse igihugu kigendera ku mategeko, ruzarangira twubatse u Rwanda rugendera ku mahame ya demokarasi, ruzarangira uburenganzira bwa muntu bwubatswe muri uru Rwanda rwacu.
Icyemezo cyane babaje cyane Ntaganda Bernard, nawe waruherutse gusaba urukiko rukuru kumukuriraho ubusembwa. Kuri mikorere y'ijwi ry'Amerika, Ntaganda yagaragaje ko nta cyizere afite.
Icyemezo cyafashwe n'abo bacamanza njye nicyo n'ubundi nari niteze. Ndumva rero nta kintu gisa nk'aho natunguwe rwose.
Niba wari ukiteze se ubwo umuntu ntiyavuga ngo wataye umwanya ujya gusaba nawe kuzabikurirwaho, wakabaye warabyihoreye?
Ibi dukora ni mu rwego rwa politiki. Tuzi neza ko mu Rwanda dufite ubutabera cyangwa se abacamanza, nibyo bita mu Gifaransa ko bari muri residence surveillée. Mu Kinyarwanda tugenekereje twavuga ko ari abacamanza cyangwa ubutabera buri mu nzu y'igihome. Twebwe niyo dutanze ikirego nka kiriya, nzi neza rwose ko ikizavamo nka kiriya cyemezo bafatiye Madame Ingabire. Umuntu bajya ngo ateze ubwega
nyuma y'urubanza, Madame Ingabire Victoire yabwiye itangazamakuru ko ashobora kongera kwitabaza abanyamategeko be nibura nyuma y'imyaka 2 akaba yagaruka muri uru rukiko cyangwa kwitabaza urukiko rw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Ntitwabashije kubona umuvugizi w'ubushinjacyaha ngo tubwire ko bakiriye umwanzuro w'urukiko, kuko inshuro zose twamuhamagara kuri telefone ye ntiyabashije kuyitaba. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Voice of America, Ijwi ry'Amerika.
Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'amakuru tubafitiye mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Mu gihugu c'u Burundi, abakinyi b'umurwi wa Dinamo wavuye mu mahiganwa ya BAL kubera kwanka kwambara imyambaro yanditse ko Visit Rwanda, bazotahuka ejo kwa kane. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umenyesha makuru mu bya sport Désiré Hatungimana, Kigali mu Rwanda. Désiré, makuru ko Dinamo azoshika, abakinyi ba Dinamo bazoshika ejo, uyazi ku iki, bazoshika sangapi?
Ego, urakoze Diane. Kuva muri iyo nafata ngo akomeje ko abakinyi ba Dinamo bazoshika ibujumbura ku kwa kane 5 bitegereje ko baguruka mu gisagara cya Johannesburg muri Afrika y'Epfo isaha indigimota 15 y'ijoro, bagasha kuri amasaha y'i Burundi, kandi bakazorererwa n'indege ya Kenya mu gihe batumenyereye yuko basohoye abantu bagwa mu ndege ya Rwandeya. Bujumbura tubajije abantu ku kuza kwa Dinamo, batumenyesha yuko biteguye kuza kwakira uwo mugwi, kuko vyo wabereye warabereye yuko utanguye neza kandi ushobora kubandanya neza amahiganwa iyo batabihambaye bitumba batakomeza aya mahiganwa.
Abo bavuga ko bitegure kuza kubakirana bakina bakunzi babo bazaba bari ku kibuga citiwe Melchior Ndadaye canke ni kubakira bisanzwe kubaha karibu mu Burundi, bitegure kubakira gute?
oya Diane abo twavuganye cyane cyane n'abafunzi ba Dinamo biri harimo n'abafunzi b'igizo muri rusangi isanga cyo kumenya babo ari umugurani n'abakomeye kugira yuko n'abategeza kugurisha kugira cy'indemeshonye kugira berika bakibugo gwaruka yuko ibyo ibyabashikiye atari bishatse ibyabashikiye byavuye mu rozi bwa basketball atari wabikoze bakaza bagiye kubatera intege kuko batahanye agahinda kenshi kubona batashoboye gukomeza amahiganwa barimo ya ban ariko gituma rero abakozi ba basketball muri rusange n'abakozi b'ingendo bahanye gahunda yuko ejo isa 7:50 bose bazaba bari ku kibuga cy'indege kugira bakire abo bakinnyi ba Dinamo.
Hari amakuru avugwa ko mu runani ruhurikiyemo amakipe atandukanye mu Burundi ya basketball ariyo Febabu, hari abari mu nzego nyobozi zifata ingingo muri ugo runani bariko baratanga imihoho, byo bari byo ga Desire
nigi cyane bariko baratanga mbere kubera basketball burya kenshi ishingira ku bakiri bato cyo mu Burundi bita matuta, no kuvuga yuko
Desire urashora kuraba ko wegereye telefone neza kuko turiko tukumva nabi.
Ego Diane sizi kumenya mu nyumva.
Ego turakumva bandanya ariko tuguma ukumeze kugira ngo dushobore kubandanya twumvikana.
Ego Diane ariko ndavuga nti basketball musanzwe ihera mu batuta warajejwe rero ayo matchi ariko ashishwe ibyo iterambere rya basketball mu Burundi no kuvuga bajya abana bakiri bato. Ni umuntu w'umukinnyi azwi cyane yabaye mu mugwi w'urunati akaba yanonosoye ibyigwa vya education physique sport mu ishuri y'Uburundi, rero afashe cyane urwaruka kugira kuzamura impano z'Uburundi ariwo wumva hava abo bakinnyi yatanze ibyo ivite yubahwe ajejwe ibya basketball ya basketball bakina ari batatu batatu bayita basketball a 3. Hanyuma hariho Yusufu Kisha ajejwe ibigega akaba Armani Sabwe yaragijwe igisata cyo kumenyesha amakuru asanzwe ari umunyamenyesha makuru w'inyina mu Burundi afite n'ikinyamakuru cyitwa Akeza, akaba ariho na Nahimya Shingiye Michel ajejwe igisata kibarizwamo iby'imigenderanire na diaspora no kuvuga abarundi baba hanze y'Uburundi ariko bakurikirana basketball yo mu Burundi. Simbare Olivier nawe akabaza yiyongera kuri abo bandi kuko yari yatanze imihoho mu kwezi kwa cumi k'umwaka ushize, biravugwa ko n'abandi bo bari mu nzira abariko baratanga imihoho ni benshi benshi kuko ibyabaye muri basketball n'abantu bake bashobora kubitahura.
Abagize inzego nyobozi za Febabu hari kete bandikiye uwitwara ariwe Jean Paul Manirakiza bamusaba inama yihutirwa. Iryo kete muri make ririmwo ibiki?
Ni kete hanini gishimikiye ku kugenzurwa ry'uko ubutunzi bukoreshwa icyo bita audit. Ni audit yakozwe isabwe n'abagize assembly general, isabwe n'inama ya federation ya basketball mu Burundi. Iyo rero yarakozwe hanyuma barayiga mugabo ntibahita ngo babinonosore hacaje mu rugendo rwa Dinamo. Bandikiye ikete rero ku matariki twabonye, ni kete ryanditswe itariki zine z'ukwezi kwa gatatu aho basaba Apotre Maniakiza Jean Paul arongoye ishyirahamwe rya basketball mu Burundi yuko mu minsi itarenga 60 yoba yatumye ko inama idasanzwe inyamara kuko maya basketball kugira barabe ibiri muri iyo genzurwa ry'ubutunzi ry'ishyirahamwe rya basketball mu Burundi. Ahavugwa yuko hanyurujwe amafaranga menshi cyane, ibitigiri ntibabihuriza ko bamwe bavuga amafaranga agera ku miliyari 2 abandi bakavuga amamiliyoni bashika amajana cyangwa arenga. Nibyo rero bagomba kwiga, ariko ugiye kubaza hirya no hino uganirira n'abantu ba perezida barongoye ba basketball mu Burundi, urumva ko hariho akantu kuba katumye kagakatumwe n'iyo Dinamo, ibyashikiye Dinamo bakaba mbere hari abakubwira bati twibaza yuko iyo nama zo isohoka mu mahoro, bakakubwira yuko hari ababona yuko azohava akurwa cyangwa agatangira imihoho muri iyo nama. Abantu benshi barindiranye igishika cyinshi ataburamenye izobera, ariko bakaba bamusabye ko iminsi idashobora kurenga 60.
Urakoze cyane Desire Hatungimana, turongera amakuru yacu ari imbere tukabamenyesha yuko ego aha Washington DC twarongeye Jean Paul Manirakiza atwara Febabu kugira ngo tumubaze bimwe mu vyagirije biriko biramuvugwa ko ariko ntitwashobwe kumona ari atwemere ko hava ashora kuduha ikiganiro gushika tugitegura ivyano makuru ntitwari bwa muronke nitwa muronka turaza kubabwira icaza kubivuga. Tumira amatega tuhama duce tubandanye makuru yacu. Dusubire kuindi migarabane hitegeranyo gishasha cashizwe ahabona muri Australia cerekana ko abimukira muri ico gihugu bahembwa amafaranga make kurusha bakavukire abanya Australia. Fidel Yongabo niyo nkuru yaduteguriye yindi.
Ishyirahamwe ryigenga ryita ku iterambere, the Committee for Economic Development of Australia, niryo ryatunganije ico cegeranyo. Ryasanze abimukira kenshi bakora ubuzi buri munsi y'ubuhinga n'ubumenyi basanganywe, kandi kenshi bakumigwa. Ubushakashatsi iryo shyirahamwe ryakoze bwerekanye ko imishahara y'abimukira bamaze hagati y'imyaka 2-6 baba muri Australia iri munsi y'abavukiye muri ico gihugu bakorana hafi y'ibice 10%. Iyo raporo yasanze abatakaza cyane ari abimukira b'abafasoni bafite impapuro z'umutsindo z'amashuri ahanitse ya kaminuza. Muri rusangi bahembwa ibice 31% munsi y'abafasoni bavukiye mu gihugu bafise ubuhinga n'ubumenyi bingana. Abatunganije ico cegeranyo basavye leta ya Australia kutirengagiza ubuhinga n'ubumenyi bw'abimukira baturutse mu bice bitandukanye byo ku isi. Ivyo kugira bifashe gutorera inyishu ikibazo co kubura abakozi b'incabwenge hamwe no mu ntumbero yo kugwanya ikumira ryibonekeza ku kazi. Basavye kandi ko abimukira bofashwa kuronswa ubumenyi kurushiriza bw'ururimi rw'icongereza. Melinda Cilento n'umuyobozi nshingwabikorwa w'ishyirahamwe ryakoze ubwo bushakashatsi. Kuri uyu wa gatatu yabwiye televiziyo ya leta ya Australia ko ingingo zihuta zikwiye gufatwa. Melinda Cilento agira ati:
What we're finding is people who come from non-English speaking backgrounds are the ones who are really struggling in that.
Ibyo tubona ni uko abantu baza bavuye mu bihugu bitavuga ururimi rw'icongereza aribo bagira ibibazo. Ni imwe mu mpamvu bakeneye kongereza ubumenyi bwabo mu bijyanye n'ururimi rw'icongereza. Abo bantu barakeneye gukarisha ubwenge n'ubumenyi bwabo ku bijyanye n'ubwo rurimi mu gihe baba bashitse ku butaka bwa Australia.
Ubushikiranganji bujejwe akazi muri Australia ntiburishura ku cegeranyo catunganijwe n'ishyirahamwe The Committee for Economic Development of Australia. Yamara mu kwezi kw'12 mu mwaka urangiye, ubwo bushikiranganji bwarasohoye imigambi yabwo ku bijanye n'abimukira.
Ijwi rya Amerika, tugaruke gato kuri politike ya Amerika. Mu ijambo ryitwa State of the Union Address mu Cyongereza, President wa Amerika Joe Biden yashikirije Abanyamerika n'amakungu ku munsi wa kane, yarakiriye Suede nk'umunyamuryango agira 32 mu ishyirahamwe ry'ibihugu byishinze kwivunira umwansi hamwe OTAN, n'umuryango wa gisirikare wo kurengera hagati kurengerana hagati y'ibihugu vya Amerika n'amajaruguru y'Uburaya. None ariko uwo muryango wagiye waguka gute? Iryo shamwe ryagiye raguka gute? Mugenzi wacu Thomas Kamili ndi yabiduteguriye.
OTAN cyangwa se Organisation du Traité de l'Atlantique Nord mu Gifaransa, NATO, North Atlantic Treaty Organization mu Cyongereza, yavukiye mu murwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Washington DC, ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa 4 1949. Ubwo munsi ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu 12 bari bakoraniye mu nyubako ya Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga, nibwo bashyize umukono ku masezerano shingiro y'umuryango. Bibiri nibyo ku mugabane wa Amerika ya ruguru, ari byo Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. 10 nibyo ku mugabane w'Uburayi, ari byo Ububiligi, Denmark, Ubufaransa, Island, Ubutaliyani, Luxembourg, Norvège, Ubuholandi, Portugal n'Ubwongereza. Ejo bundi ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa gatatu 2024, Suède yabaye ku mugaragaro umunyamuryango wa 32. Ibendera ryayo ryazamutse bwa mbere ku cyicaro gikuru cya OTAN i Buruseli mu Bubiligi. Ku mugoroba w'uwo munsi hano i Washington, President Joe Biden n'Inteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Congress, bayihaye karibu mu ruhame, bakomera amashyi menshi Minisitiri w'Intebe wayo Ulf Kristersson bari bakiriye.
Welcome Finland to the alliance last year. And just this morning,
mu mwaka ushize twakiriye Finland mu muryango, none uyu munsi mu gitondo Suwede nayo yinjiyemo. Minisitiri w'Intebe wayo ari hano muri iri joro. Ikaze, ikaze, ikaze. Bwana Minisitiri w'Intebe, urakaza neza muri OTAN. umuryango wa gisirikare wa mbere ukomeye mu buryo bwari butarabaho ku isi.
Mr. Prime Minister, welcome to NATO, the strongest military alliance the world has ever seen.
Politiki yo kwagura OTAN ikubiye mu ngingo ya 10 y'amasezerano shingiro yayo. Ivuga ko imiryango ikinguye ku gihugu cyo mu Burayi icyo ari cyo cyose cyujuje amahame akubiye muri aya masezerano kandi gishobora gutanga umusanzu wacyo ku mutekano wo mu gice cya Atlantika ya ruguru. Kugira ngo cinjiremo, buri munyamuryango wese agomba kubanza kubyemera. Kuva ishinzwe mu 1949, OTAN yagutse kugeza ubu mu byiciro 10. Ku nshuro ya mbere yinjije Ubugereki na Turukiya mu 1952, hakurikiyeho Ubudage bw'Uburengerazuba mu 1955, bwaje kwiyongeraho na Repubulika y'Ubudage bw'Uburasirazuba kandi bugumamo, bumaze kongera kuba igihugu kimwe mu 1990, Espanya mu 1982, Repubulika ya Czech, Hongria na Polonye mu 1999, Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania, Slovakia na Slovenia mu 2004, Albania na Croatia mu 2009, Montenegro mu 2017, Macedonia ya ruguru mu 2020, Finland mu mwaka ushize na Suède rero ejo bundi ku itariki ya 7 y'ukwa gatatu 2024. Muri iki gihe kandi ibindi bihugu bitatu, Bosnia Herzegovina, Georgia na Ukraine, byasabye OTAN kubyakira. Ijwi rya Amerika. Intego ya mbere ya OTAN yari yo gukumira URSS, Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasoviyete y'icyo gihe, kugira ngo idakomeza gukwirakwiza politiki yayo ya gikomuniste ku isi. None bimwe mu bihugu byo mu Burayi bw'Iburasirazuba URSS yagenzuraga, na bimwe mu byayihozemo Estonia, Letonia na Lituania byisangiye OTAN, mu gihe n'ibindi nka Georgia na Ukraine nabyo byari biyirimo bitegereje kwinjiramo. Nanone kandi n'ibindi bihugu byari bifite politiki yo kutegeraho bibogamira, Finland na Suède, birayiretse byishyira munsi y'umutaka wa OTAN. Indi ntego ya OTAN ari nayo ikomeye ikubiye mu ngingo ya 5 y'amasezerano shingiro, ivuga ko iyo umunyamuryango umwe atewe, bose baba batewe ko bagomba rero kumurwanirira. Mu ijambo yavuze mu muhango wo gushinga OTAN mu 1949, wari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyo gihe, Harry Truman, yasobanuye ko bitanyuranyije n'amahame ya ONU.
Muri aya masezerano ya OTAN twiyemeje gukorana n'amahanga twubahiriza amasezerano shingiro y'umuryango w'abibumbye. Twiyemeje kwirengera twese hamwe cyangwa buri wese ku giti cye igihe hari uduteye n'intwaro, nk'uko ingingo ya 51 yayo abyemera.
Mu mateka y'isi nta muryango w'ubutabarane bwa gisirikare munini nka OTAN wigeze ubaho. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije, mbashimiye ko mwagiteze amatwi. Mugira umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Hejuru ya Amerika, Washington DC, n'amashinga mateka ya Amerika, uno munsi kwa gatatu yemeje itegeko rishobora kwankira urubuga TikTok gukora muri Amerika niyo sosiyete iri mu Bushinwa. Urubuga TikTok rwegukira Rio ByteDance itagurisha imitahe ifise muri urwo rubuga rukoreshwa n'abakiri bato benshi. Fidel Niyongabo.
Abashinga mateka 352 bemeje iryo tegeko mu gihe 65 bataritoye. Vyerekana ko ryashigikiwe n'abashinga mateka batari bake bo mu migambwe yombi uko ari ibiri y'abademokrate n'abarepublika. Abarepublika 197 n'abademokrate 155 nibo baryemeje. Abataryemeje n'abarepublika 15 n'abademokrate 50. Iryo tegeko muri iki gihe ricarija mu nama nkenguzamateka. Perezida wa Amerika Joe Biden yavuze ko azoritera kw'igikumu, bizotuma isosiyete ByteDance rigurisha TikTok mu kiringo c'amezi 6 atari uko izoca yangigwa gukorera muri Amerika. Abashinga amateka n'abakenguza amateka bo muri Kongere ya Amerika bafashe umugambi wo kubuza TikTok gukorera muri Amerika kubera impungenge bafise ko Leta y'Ubushinwa ishobora gutegeka ishyirahamwe yegukira ByteDance gutanga amakuru yerekeye Abanyamerika imiliyoni 170 bayikoresha. Abashinga amateka n'abakenguza amateka bo muri Kongere ya Amerika batangaje ko impungenge zabo zumvikana kubera amategeko yerekeye umutekano w'Ubushinwa asaba amashyirahamwe gukorana na Leta y'icyo gihugu ku bijyanye no gutororokanya amakuru yerekeye iperereza. Nyamara TikTok imaze igihe ihakana ko ikoreshwa na leta y'Ubushinwa mu ntumbero yo gusuma urusaku ku Banyamerika.
Hakano ngo duce dusozera makuru yacu no mugoroba mwakoze kudutega abiri Diane nahazo mari kumwe kuri mikro bakoze badufashe mu hinga bw'ivyuma na Diatahana engineer bari kumwe Etienne Karekezi niwe yaraduhagarikiye twemitwifurije